Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibiki 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edir Gwema mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abavuga ko akazi batigishije ahubwo nabatita bamanama. Iyo umushikira gatiriye amarana atandukanye arahamagarira abanyamashyira hamwe kuyita batayita baye batunze n'amatangazo y'igihugu batakwisandiza mu gihugu bafite iyo ngorane.
Uwo ni Terence Ntahiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi, ahakana amakuru avugwa na bamwe mu bahagarariye imiryango idaharanira inyungu ko batahawe igihe gihagije cyo gusobanurirwa ibijyanye n'itegeko rishya rigenga ayo mashyirahamwe rigomba guhita rikurikizwa. Iyo nkuru n'izindi zivugwa ku bigano by'Abarundi biza gutangira yarusha mu gihugu cya Tanzania turazigarukaho mu mwanya muto. Amakuru yacu reka tuyahere yarusha mu gihugu cya Tanzania, aho guhera kuri uyu wa mbere hatangira ibiganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Ibyo biganiro bizamara ibyumweru bibiri, bikaba byaratumiwemo abantu batandukanye barimo abanyapolitiki, abahagarariye amadini, urubyiruko, abagore n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari arusha muri Tanzania. Pierre Claver, ahuri abo batumirwa baba batangiye kuhagera.
Mwiriwe neza ahantu turi mu hoteli zoberamwo ivyo biganiro. Ihoteli iri ahantu kure y'igisagara cya Arusha, ni ahantu mu ishamba, ihoteli yitwa Ngurudoto. Bamwe baramaze kwashika, nk'ubu turiko turavugana ndabona bavuye Bujumbura bashitse, barimwo ba witwa abo muri societe civile ba Hamza buri kukiye, ndabona batasesi bomana wo mu mgamwe iprona. Hari n'abandi bashitse mu gatondo barimwo Ntidendereza, hari rero n'abaserukira ibihugu byabo mbona bamaze gushika hano. Icyo rero nabwira bari kubatumiza nuko ibiro by'umuhuza ubu nyene beje gushyira habona itangazo. Itangazo rivuga yuko abantu bose bazokwitaba bino biganiro umutekano wabo ngo uzobucunzwe ku rwego rwo hejuru, ko ata muntu n'umwe yogira ubwoba bwo gushikiriza icyumviro.
Pierre Claver Niyonkuru, hari andi mashyirahamwe atigenga cyangwa se amashyirahamwe ategamiye kuri leta, cyane cyane agizwe n'abantu bari hanze y'igihugu ndetse n'abahagarariye ibitangazamakuru byigenga, bashyize hanze itangazo bavuga ko batazitabira ibyo biganiro. Ayo makuru yo hari yo mwabamuzi?
Ayo makuru turayazi, twaranabonye n'inzandiko bashyize ahabona bavuga ko badashobora kwitaba ibyo biganiro, bavuga ko atari ibiganiro byatumiwemo impande zose, bavuga ko mbere ko atanicyo biteze bizova muri ibyo biganiro, bavuga ko n'umuhuza atigenga. Icyo kibazo ubu nyine ubu mu minota itatu iheze meje kukivugana n'umuhanuzi mukuru w'umuhuza amatati y'Abarundi yitwa David Kapya, aje kumbwira yuko ngo ibiro by'umuhuza byagerageje gutumira abantu bose begwa n'amatati ari mu gihugu. Yambwiye abaserukira imigambi 32 yemewe n'amategeko mu Burundi, ambwira abanyepolitike abandi ngo bakomeye mu gihugu bafise n'ijambo baba bahunze canke abakiri mu gihugu, abaserukira amashyirahamwe yigenga atashimye kudondagura, abaserukira abakenyezi, ugwaruka, amashengero, hamerewe ngo n'abaserukira ibimenyesha makuru. Yavuze ko ari abantu hafi 120 kandi ko byiteze yuko byanka byakunda ngo mu ndwi zibiri bagiye kumara hano muri kano gashamba bahaganirira, hazabaho ikintu gikomeye gituma nk'uko yabivuze amahoro n'umutekano bisubira gusasagara mu gihugu.
Ibiganiro byabanjirije ibingibi byagiye bigaragaramo ukutavuga rumwe cyangwa se umuhuza akananirwa guhuza impande zose zitavuga rumwe, hari icyizere cy'uko muri ibi biganiro noneho hari ikizagerwaho, wowe ukurikije uko ubona ibintu aho ngaho uhagaze mu mujyi wa Arusha?
numvuga ko ahubwo atabiganiro byari bwabe kuko inshuro zirenga zitatu zose umuhuza yahora abonana n'igice kimwe kimwe akabonana n'abaserukira leta akabonana n'abaserukira umugambi uri ku butegetsi akabonana na societe civile cyangwa abatavuganwe na leta ariko umwe umwe cyangwa urwande rumwe rumwe ku gice cyabo na rimwe byari bwabe ko ababegwa n'amatati mu Burundi bose bicarana bakaja mu biganiro hasi ba abo ku ruhande rwa leta cyangwa yagatibwa batabwe rimwe na leta ubu rero aho bukera nkuko ibiro by'umuhoza bije kubidutangariza abo bose izo mpande zose bazoba bicaranye barabana bavugana bagira nico bashikirije batumenyesheje ko ibiro by'umuhuza ata bitazosunikira abazo bari muri ibyo biganiro kugira ingingo bafata ariko ko bizobafasha kugira ko ibiro bizobafasha kugira ngo bonyene inyishu zive mu kanwa kabo aje kutubwira ibi ibintu bikuru bishika ku munani bazoganira ko muri zindundwe zibiri zigiye guhera bari kumwe harimo ibyerekeye umutekano harimo ibyerekeye guhagarika ubwicanyi cyangwa ubugizi bwa nabi bukomoka hose harimo gusubira mu gihugu kigengwa n'amategeko harimo kurwanya kudahana harimo no gushyira mu ngiro amasezerano y'Arushamo no gusubira kuvugana kuyavugana ko harimo ibyerekeye demokarasi harimo ibyerekeye umutekano nk'uko nabivuze hakaba nibe byerekeye yo gutahukana impunzi zirenga 500,000 nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga hashyizeho bahunze igihugu
mu gusoza Pierre Claver niyo nkuru mu byumweru bibiri abo Barundi bose bazabateraniye aho ngaho iyarusha hari icyizere cy'uko hari amasezerano ashobora kuzagerwaho cyangwa se abantu bashobora kuzabona undi munsi wenda cyangwa se bongera bagahamagarwa kujya muri ibyo biganiro
icyizere tugishingira ku byashekejwe n'ibiro by'umuhoza nyine kuko ibiro by'umuhoza nibyo byavuze yuko habwirizwa kuboneka amasezerano atuma igihugu gisubira nk'uko babivuga igihugu gisubira ku murongo bo bavuga bati mu ndwi zibiri bagiye kumara bari hano byanga bikunze babwirizwa kuva muri bino biganiro hari amasezerano bashitse ko aba mato aba manini ariko ko abwirizwa kuboneka
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi Arusha mu gihugu cya Tanzania ndagushimiye cyane kandi ikomeza udukurikiranire hafi iyo nkuru urakoze cyane
murakoze namwe
tuve Arusha tunyarukire mu Rwanda aho hari abaturage n'imiryango itegamiye kuri leta ishinja abahesha b'inkiko b'umwuga gutesha agaciro imitungo bagiye guteza cyamunara urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga rwo ruvuga ko batatesha agaciro imitungo ahubwo ko abitabiriye cyamunara aribo baha agaciro ikigurishwa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana arakomeza n'inkuru
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abantu batandukanye binubira agaciro imitungo yabo cyangwa yababo yahawe mu gihe cyo kwiteza cyamunara ku mpamvu zinyuranye bavuga ko akenshi teshwa agaciro mu buryo bukomeye akaba ari naho bahera bakeka ko haba hazamo na ruswa ibibazo nk'ibi biri mu by'umuvunyi mukuru yagejejweho mu ntangiriro z'iki cyumweru rwo yakiraga ibibazo by'abanyarubavu uru ni rumwe mu ngero nyinshi z'abahuriye kuri iki kibazo
dufite ikigo gifite expertise ya 500,000 ariko kugeza ubu munyaburangaroje David yagiteje kuri 560,000 icyo kigo gifite diplatoma 5 z'amazu arimo amahoteli buri nzu imwe yishyurwa 1,000,000 y'amanyarwanda kubera ko byanyuze mu maniganya no mu baguye nta muntu utaza ahantu hafite amazu 500,000 za buri kwezi ntabwo hagurishwa 660,000 niyo waba ufite ukuri kwawe umuntu witwa Munyaburangaroje David mu baturage barahangaha boze mu mujyi wa Gisenyi murebe icyo akora icyaricyo n'abakomisiyoneri bo guteza imitungo y'abantu muri Gisenyi
twamwumvise agomba kuba atoroshye
uku guteza cyamunara imitungo ku gaciro kari hasi cyane yako kigurishwa mu by'ukuri gifite kinagarukwaho na bamwe mu bagize societe civile bwana Rukanika Gasana Leonard ukuriye societe civile mu karere ka Rubavu asanga hakwiye kujya habanza gukorwa igenagaciro riciye mu mucyo ntibikorwe nk'agahimano kagamije kugushamo bangira imitungo
ahubwo ahantu hari ikibazo mu bintu bijyanye no kurangiza imanza ntabwo ari imanza administrative zirangizwa nizijyanye n'abahesha b'inkiko b'umwuga aho ngaho usanga uburyo bitwara n'uburyo bateza za cyamunara naho hantu ahubwo twari dukwiriye gushinga agatoki tukavuga yuko usanga bahendesha imitungo y'abaturage ntibarebe expertise y'umutungo w'umuturage ugiye kugurishwa ahubwo ugasanga ari nk'ibintu by'agahimano karemano twari dukwire rero kugira nkatwe dushinzwe ubuvuga kugira ngo bira bintu bijyanye n'amazagurisha mu gaciro katarakaka n'ubujuru
byanagarutsweho kandi n'umuhuza bikorwa w'umushinga wakiri ibibazo by'abaturage no kubagira inama muri Transparency Rwanda Madame Mukarukundo Odette hari ku itariki 16 z'uku kwezi ubwo bashyiraga hanze ikigeranyo kuri ruswa igaragara mu mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze yavuze ko nubwo batarabikoraho ubushakashatsi bwimbitse ariko bakiri ibibazo byinshi by'abaturage bigaragaza ko koko haba karengane muri cyamunara
ntabwo twabura kuvuga ko nibibazo bijyanye nangizwa ry'imanza zirangizwa n'abahesha b'inkiko b'umwuga byo bigenda bigaragara cyane aho baha gaciro kato cyane imitungo bagiye guteza cyamunara nayo makuru dufite n'abantu abaturage tugenda twakira ibibazo byabo batwerekana ni koko nayo twari batugasanga umuhesha w'inkiko w'umwuga yahaye agaciro gato cyane ikigomba gutezwa icyamunara kuvuga icyakorwa rero haracyari vuba kuko ntabwo turabikoraho ubushakashatsi bwimbitse gusa icyo kibazo turabizi ko gihari
icyakora perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga Maitre Habimana Vidaste wasanga bitashoboka ko umuhesha w'inkiko w'umwuga yatesha agaciro umutungo kuko atabari mu bahatanira ikigurishwa ahubwo ko biterwa nuko cyamunara yitabiriwe ndetse n'ubushobozi bw'abayijemo
cyamunara bivuze ko ni isoko rihamagarira Rwanda rwose rushaka kuyitabira uwo munsi cyamunara yabaye batangaza igiciro wenda cyangwa agaciro ka 50,000,000 ariko abantu baje muri iryo soko nibo bagenda amafaranga baza gutanga ku kintu kigurishwa niba batanze tuvuge 25,000,000 hakabura umuntu n'umwe urenze izo 25,000,000 ntabwo umuhesha w'inkiko rero uzakora mu mbuga ngo yishyure za 50,000,000 ni ukuvuga ko uwo munsi ni ku isoko riteye
Maitre Habimana abona ko atari ngombwa kubanza gukora igenagaciro ku mitungo itezwa cyamunara kuko hari na ryo bituma abantu bijujutira agaciro bahawe n'abayipiganwemo
umuntu yavuga ngo kuri amafaranga ngo ni makeya nibyo kuko amafaranga ashobora kuba makeya ariko muri rusange ujye kuvuga ngo abantu bateze agaciro akenshi usanga ari amarangamutima akomoka ku gihe igenagaciro nk'aho umuntu yagakese ko ibyo bavuze mu igenagaciro ari byo bizatangwa mu cyamunara kandi abatatu zarakozwe abantu baritabiriye igiciro cyabonetse ni icyo mwene w'inkiko kugira ngo ikindi giciro gikurere
urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga ruvuga ko nta mpungenge zikwiye kubaho kuko nyiri umutungo yemererwa n'amategeko kuregera urukiko igihe cyose hagaragaye amakosa muri cyamunara ikaba yaseswa bigasubirwamo bundi bushya Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika
tunyarukire mu Burundi noneho igihe amashyirahamwe yigenga yahawe kugira ngo akurikize itegeko rishya riyagenga kirarangirana n'uyu wa mbere mu ntara ya Ngozi amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ngo avuga ko atari isuganya neza avuga ko igihe yahawe kugira ngo yisuganye ari gito ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
mu ntara ya Ngozi amashyirahamwe ntari isuganya yose kuri uyu arongoye ishyirahamwe itegeko ni nka rishasha
njyewe ishyirahamwe ryanjye ryabaye agreye par le ministère de l'intérieur mu mwaka w'2008 nukuri kweri nta rindi tegeko nzi kiretse ivyo bikorwa nakoze vyonyene biri vyo kubimenyekanisha muri ministère de l'intérieur ico gihe muri 2008 kuri kweri ni radio ndumviriza jewe ntaryo nigeze numva
uyu nawe nyene arongoye ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije avuga ko iryo tegeko arizi ariko kwegeranya uburyo bukenewe n'abanywanyi byabaye ikibazo kugira bagisunge
kwandika ku mpapuro bijya bisabwa twarabikoze twabonye ikibazo cy'ubuyo kugeza ubu tubona ko umwanya ikiringo batanze ari gito iryo shyirahamwe ryacu ryari rifite isanzwe rifite abanywanyi mubwo abanywanyi batanguranye bari efekitife bamwe barahunze abandi nabo bagiye mu zindi ntara za kure aho ibyo bica bituma abanywanyi baca basanza byaciye bituma rero uburyo bwo kwegeranya bwe mu banywanyi butorana cyane
abashoboye gutegera iryo tegeko nabo nyine bavuga ko umwanya wo kugisunga waganyanyura amategeko abagenga wabaye muto bituma bakora mu mfururizo mu ishyirahamwe umwe muri bo asanzwe ari n'umunyamategeko avuga ko ikibazo cyabaye ahanini ku kudatahura iryo tegeko ritarahindurwa mu Kirundi
itegeko ryarasohotse kandi riri mu rurimi rw'igifaransa igifaransa si benshi bacumva kandi kirimo amaterume y'amategeko ibyo bita mu gifaransa terme juridique si bose rero biza amategeko benshi byarabagoye kugira iki gutegera kugira ngo bashobore guca babikora n'ingogana n'ingoga benshi barinze kuca gusiguza nko kubahinga mu by'amategeko kuko na leta kuva isohoye iryo tegeko ntiyigeze inasohora version iri mu Kirundi kugira ngo iryo tegeko na ya mashyirahamwe akorera hariya mu misozi ashobore kurimenya
basaba ko ikiringo cyo kwisunga iryo tegeko cyo kongerezwa bakanarisigurirwa bihagije
natwego tutadusanzwe turizi mbere nabandi byo baba baragize nk'izindi ngorane nibaza yuko leta yoraba uko ntitwongera basi n'igice cy'umwaka kugira turisome bari dushikirize turisiguri bo tumenye n'ivyo cyo kwisunga kugira ngo dukurikize amategeko
ego umukuru w'igihugu yatanze amezi 10 kugira ngo iryo tegeko ribe ryaheje gushyirwa mu ngiro ariko rero boraba bakongereza nk'ikiringo cy'amezi 3 bagashiramo ukwezi kumwe ko gukwiragiza iryo tegeko bakarisigurira abajejwe intwaro n'abarongo ya mashira hamwe
umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ati hari impamvu bavuga gutyo Terence Ntawiraja umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba n'umwunganizi w'umushikiranganje aburongoye
abavuga ko batazi batigishijwe ahubwo nabatita abamanama iyo umushikiranganje ategura amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyira hamwe kuyita batayita baye batuje n'amatangazo y'igihugu batakure badahishamira mu gihugu zo bafite iyo ngorane hanyuma harabaye ikiringo cyo kugafika ikintu cyangwa ngo birindwe ikigarama kuko baba bamaze kwitunganya bisunga iryo tegeko ariko hamwe n'ibyo ni ingingo cyagera kuko mashyirahamwe asanzwe ari menshi n'ibihumbi n'ibihumbi ntitwasanga hariho benshi bataraheza umushikiranganje azoheza asubire yihwegire mu ihwezo ahabishokorwa ku neza y'u Burundi abarundi n'aya mashyirahamwe
muvuze igerekezo rya 27 ikigarama ariko bo bari biteze ko ryoba ari rya 27 munyonyo
byoshoboka byoshoboka nyirabo ku mashyirahamwe kubera mubasanga navuze iby'amashengero ko biratandukanye ku mashyirahamwe ikiringo niyo cyahera hari umushikiranganje azoheza yicara bikeneye kuko n'amashyirahamwe arenga ibihumbi ndwi urumva ko ari menshi
tuyamenyeshe ko iryo tegeko nimero imwe agakwego ubusa kabiri ryo kuwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 ryagiriye inyanyura itegeko bwirizwa nimero imwe agakwego 11 ryo ku itariki 18 ukwezi kwa kane umwaka w'1992 ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
nturire kazoza
nongere ndabaramutse inshuti mu ikundi ikiyago cha politique nturire kazoza Jerome Niyonzima ndi murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko kugushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwi Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Jedo Nembo Nima avugira umugwi Sentebe ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jean Winahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusho yobirimwo uko yobimeze kose nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo kikimaze kuko ntituri kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo kuko n'umugwi utereza noga ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero noga nti ahanini tuzogereza yo kuraba ivyabaye turabe abatotejwe abanyazwe utwabo ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego.
Hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo. N'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo. Urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agiye ati itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabona la community n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Aheno bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwari mubivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye navuga nti abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo bifata nkama twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abantu bosumbushwa nk'akarere munashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri nk'undi batwaye itongo uyu munsi agasanga hari bitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yatonga kirimo nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilite nogende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico kiba kigende neza ku ico kijanye n'amatongo umubona mwokorana abande hama mugaheza mugakorana gute?
Mbo mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet projet novuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujijwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu
mugwi gwigujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo novuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizobe dutora inyishu iciye kubiri n'iby'abandi bariko barakora mbere navuga nti vyaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi ujeje gutohoza ukuri no kurekuyanira na twebwe kumbo yari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batosejwe canke banyazwe ivyabo.
Ikiyago umuheto w'amahoro sijo ijambo mushinge wo gushira hamwe
uregeje akaba ari umwe mu bakurikirana hafi bijanye n'agatika kazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo nacyo cyane ngamu rumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe uregeje
mwiriwe
uduza kaje kumbura kugira ngo bahezeke bakumva ariko baratega amatwi
ego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero je no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
ego ndetse no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana kugira ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twe turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake ego hari abahunze n'abandi bahunze n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutyo leta nitera akamo abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gusubiza ibibazo byabo tekano no mwidegenge ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cyo kugwa ari giki mu majya mu makeya dutse n'abasozi rakino kiganiro
kindi cyiza cyo mana shoko kugwa nuko uwo mugwi wo kwaguka kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi abatutsi abajamwe abantu abagore abagabo abagabo abantu batama kandi bazi na kandi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko barundi imwe na rimwe rakunda ukurisanga abantu ibibazo mbenga byerekeye umugumwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyanke sanga byerekeye mu mitsi imwe cyo kibaza rero ko cyane cyane uwo mugubo kwaguka kwaguka cyane kwaguka ugashaka kumutumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigira mu ruhara mu kumbure mu
bigira mu ruhara cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi kuri cyane pa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mitwe yose y'ubuzima bw'igihugu.
Nika uregera Jean tubashimiye cyane kuri izo nterano zanyu n'ubudutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunywanisha abarundi bafitaniye amatati ya matongo.
Cyane novuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugabano bwa nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'urwego rwacu ego metrafise ububasha duhabwa n'itegeko mugabano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni rwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko nuko rero novuga ntaduteza kwibara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye kabiri nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi nago rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe.
Ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nke zo gico zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira agateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze umuco kuri ibi cyanke ibindi ngusozera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikubwira ngo iyi ntumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibazo by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi mu bibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umuntu turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko onabri zero tabu ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku vy'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubabaranya kugira ngo bababariranire uno musirira abantu byo tubona torane ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatanga ha mu Burundi.
No nga rero kiro kiganiro cyo kuri no munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba cyangwa abandi mu gihe hoba haboneka yuko gusumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye inshumbusho ibyo umugore rero ngo zoheza ubikorere ko mbere ngugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa ngo se gakora uruhara rwiwe ikiyago umuheto w'amahoro.
Ahanshuti ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala Alimas wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.